yareba nyine kayayikira kirira hiyo kwa tomukongo yinjire
kimwe baruti yarengera mugore
izoba ryarengera mugore banywani banje izoba ryarengera mugore
izoba ryarengera mugore
Sheka soma nari kai, tirira hihi, manyusha wani eji, baruti soba yare jera mukore, naboruga na kabaya, ushendere iwe abajenire tu baya,
baruti soba yare jera mukore,
imiche tindi romana, baruti tindi romista jende. Tushenere iwe abajenire tubarya Iwe baruta
yarengera mugore
Gisera yahitira Tirira hihi tukuyereza kumana Iwe baruta
yarengera mugore
Tuhijiro mishya jende Ake ingaje tumuhereza musheija Iwe baruta
yarengera mugore
Inawo mwana rikahiye Tirira keyo hijiro mishya jende Baruta
yarengera mugore
Tumije mwena batumwe Injire hijiro mishya jende Esha harizeti
yarengera mugore
Banywani banje
Tinjiro mwana yarengera mugore
Ewo kwa tomukongo yinjire Imwe baruti kwa tomukongo yinjire Imwe baruti
yarengera mugore
Yareba katsime nyamuhanga Wamurinzira kamurinzira nyabizoba Imwe baruti
yarengera mugore
Imwe baruti yarengera mugore